ma mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ibagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Fideni Yongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Abanyamurenge uyu munsi bagize imyiyerekano y'ukwiyamiriza ubwicanyi bubakorerwa mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko.
Turimo gukora imyigaragambyo kwigaragambya kubera ubwicanyi bukomeje kubera ku bwoko bw'abanyamurenge muri Congo. Ubwicanyi bumaze imyaka irenga 4 bwirasira buno bwoko bw'abanyamurenge.
Uyu ni Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe Mahoro Peace Association y'abanyamurenge hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi musikanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke yafashe ingingo yo gusenya amazu arenga 200 y'abanyagihugu bahitwa Nyarure. Igipolisi cya Yorodaniya cyashwiragije imyerekano y'abashigikiye abanyapalestina hafi y'urubibe rw'intara ya Cisjordania. Bitegekanijwe ko urongoye leta mfatakibanza y'igihugu cya Mali ashyiraho leta nshasha irimo impande zitandukanye nk'uko byatangajwe na perezidanse y'icyo gihugu. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cya Yorodaniya cyashwiragije imyiyerekano y'abategekeye abanyapalestina hafi y'urubibe rw'intara ya Cisjordania. Irindi na Eugenie Mukankusi.
Polisi ishinzwe umukwabu muri Yorodaniya uyu munsi kuwa gatanu yakwije imishwaro abantu 100 bigaragambyaga bashyigikiye abanyapalestina bageragezaga kugera ku rutindo rwerekeza mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Isiraeli. Ababonye ibyabaye bavuze ko polisi yarashe ibyuka biryana mu maso kandi ikarasa mu kirere kugira ngo ihagarike urubyiruko hafi 500 rwigaragambyaga. Abigaragambyaga bari mu birometero 5 berekeza ku rutindo rwitiriwe Umwami Hussein ruri mu kibaya cya Yorodaniya giteganye n'umujyi wa Jeriko w'abanyepalestina mu ntara yigaruriwe ya Cisjordania. Ababonye ibyabaye bavuze kandi ko abantu bagera mu 200,000 bihereje imihanda mu myigaragambyo yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango y'amoko mu gihugu. Baririmbaga basaba Umwami Abdullah gufungura imipaka. Ibihumbi byinshi kandi bihereje imihanda nyuma y'amasengesho yo kuri wa gatanu bavuye mu musigiti munini Huseini uherereye Amani rwagati. Baririmba amagambo arwanya Israeli, basabaga iyirukanwa rya ambasaderi wa Israeli no guhagarika amasezerano y'amahoro na Israeli adashyigikiwe na benshi. Imisigiti barirwa mu 100 yakoresheje amasengesho yo gusabira abiciwe mu ntara ya Gaza. Abenshi muri miliyoni 10 z'abanyayordaniya bakomoka muri Palestine. Ababyeyi babo barirukanwe cyangwa bahungiye muri Yordaniya mu gihe cy'imirwano yabaye mu ishyirwaho rya Israeli mu 1948.
Urakoze Jenny. Bitegekanijwe ko urongoye leta mfatakibanza y'igihugu cya Mali ashyiraho leta nshasha irimo impande zitandukanye nk'uko byatangajwe na perezidanse y'icyo gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Edi Gwema.
Ibi byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu nyuma y'uko leta iriho ubu ikomeje kunengwa ko yiganjemo abasirikare. Kuri wa gatanu minisitiri w'intebe Mokhtar Ouane yari yatangaje ko yeguye ku mirimo ye ariko ahita yongerwa gutorwa kugira ngo akomeze imirimo yo gushinga leta. Ouane yagizwe minisitiri w'intebe mu kwezi kwa munani igisirikare kimaze gukura ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita washinjwaga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'intagondwa muri Mali. Nyuma y'igitutu cy'amahanga, igisirikare cyahisemo kwegurira ubutegetsi abasivili kugira ngo bategure amatora ateganijwe mu gihe kitarenze amezi 18. Gusa hakomeje kugaragara akaboko ka gisirikare mu mitegekere y'igihugu no mu gufata ibyemezo. Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ahuriye mu cyiswe M5 mu cyumweru gishize ryasabye ko leta y'inzibacyuho iseswa hagashingwa leta ikurikije amategeko.
Tugushimire Edi. Igipolisi cya Kenya cyaraye gishwiragije imyiyerekano iyamiriza ibitero bya Israel mu ntara ya Gaza. Eugenie Mukankusi araduha ibindi.
Polisi yarashe ibyuka bijyana mu maso mu mbaga y'abantu barenga 200 bigaragambyaga mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi ejo kwa kane bamagana bombe za Israel ku butaka bw'abanyepalestina mu ntara ya Gaza. Abenshi batawe muri yombi. Urugendo rwatangiye nyuma y'amasengesho yo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani hafi y'umusigiti. Abigaragambyaga bazunguzaga ibendera ry'abanyepalestina kandi bavugaga amagambo akurikira: Abanya Kenya twifatanyije na Palestina kandi ukwishyura ukizana kwacu ntikuzuzura Palestina idafite ubwisanzure. Umwe mu bari mu myigaragambyo Ryan Sheikh yaragize ati ndi ku ruhande rw'abavandimwe bacu bo muri Palestina kandi ndasenga umunsi n'ijoro kugira ngo babone amahoro. Abantu 40 bahitanywe n'ibitero by'indege bya Israel mu ntara ya Gaza kuva aho urugomo rufashe intera ku wa mbere kandi abandi benshi muri Israel bishwe na rakete zarashwe n'umutwe wa Hamas. Bamwe mu banenga ingamba za Israel mu bireba abanyepalestina barimo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bayireze kuba hari aho ikora nk'ubuyobozi bwa bagashaka buhake apartheid uburyo bwakoreshejwe n'abanyakamwe b'abazungu muri Afrika y'Epfo. Israel irwanya icyo kigereranyo.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Ethiopia yirukanye yambuye uruhusha rwo gukorera mu gihugu mu menyesha makuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Edigwe Maraduha idonido y'inkuru.
Ibyo byemejwe n'ubuyobozi bw'icyo kinyamakuru bufite icyicaro mu mujyi wa New York, kivuga ko umunyamakuru Simon Marx ukomoka muri Ireland wari usanzwe akorera muri Ethiopia yambuwe urwo ruhushya mu cyumweru gishize. Ni nyuma y'iminsi mike agiranye ibiganiro n'abagore bavuga ko basambanyijwe ku ngufu n'abandi bagizweho ingaruka n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre. Icyo kinyamakuru kivuga ko mu kwirukana uwo munyamakuru, Leta ya Ethiopia yitwaje ko akora inkuru zibogamye no gutangaza amakuru y'ibinyoma. Kuva havutse imvururu mu ntara ya Tigre, Leta ya Ethiopia yashyizeho ingamba zikarishye zo kugenzura amakuru yose atangazwa kuri icyo kibazo, zirimo no gukumira abanyamakuru kugera aho ibintu byabereye. Ibi kandi bije bikurikira ifungwa ry'abandi banyamakuru n'abasemuzi babo bakorera ibitangazamakuru nka AFP, Reuters, BBC n'ikinyamakuru Financial Times. Michael Slackman, umwe mu bayobozi ba New York Times, yavuze ko izo ngamba za Leta ya Ethiopia zigamije gukecekesha itangazamakuru ryigenga.
Turagushimiye Eddie. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho inzitizi zari zashyiriweho abantu bava mu gihugu cya Guinea kubera indwara ya Ebola. Eugene Mukangusi arabandanya inkuru.
Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden ejo kuwa kane bwavuze ko inzitizi zijyanye n'ingendo ku basura Amerika baherutse kujya mu gihugu cya Guinea zakuweho. Ni icyemezo gitangira kubahirizwa uyu munsi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe umutekano w'igihugu cya Amerika yategetse ko abagenzi bageze muri Guinea no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi 21 yari ishize bagomba kunyura kuri kimwe mu bibuga bitandatu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni New York, John F. Kennedy, Chicago, Atlanta, Washington Dallas, Newark, New Jersey na Los Angeles. Inzitizi ku bantu bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakuweho ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Minisiteri y'umutekano wa Amerika yarayivuze ko nta barwayi bashya ba Ebola babonetse muri Guinea kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa kare.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byarya mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukirikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatanu yasozereye urugendo rw'iminsi itatu yagirira mu gihugu cya Uganda. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi niwe yakurikiranye ubwo rugendo.
Perezida Ndayishimiye yari yakiriwe ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Uganda Entebbe, aramutswa mu cyubahiro cya gisirikare nk'uko abakuru b'ibihugu bakirwa iyo bageze aha ku nshuro ya mbere. Video twahawe n'itangazamakuru ryo mu biro bya Perezida zerekanye Perezida Ndayishimiye aherekejwe n'umufasha we Angeline Ndayishimiye bakirwa imbere y'ingoro na Perezida Museveni n'umufasha we Janet Museveni, nuko bahita binjira mu cyumba cyo bagiyemo inama mu mwiherero. Ukurikije icyegeranyo cyasohoye n'ibiro bya Perezida Museveni, Perezida Ndayishimiye yavuze ko kubera amahoro n'ubwiyunge mu Burundi imibereho y'abaturage yatangiye guhinduka mu by'ubutunzi. Yongeraho ko igihugu gifite ubukungu bwa kamere akaba kitegwe gukora ubucuruzi na Uganda, anasaba abanyayuganda ko bajya mu Burundi kwacururiza no kwashora imari. Perezida Nshimiye yavuze ko Abarundi bafata Perezida Museveni nk'umubyeyi w'igihugu cyabo kubera ko yakitangiye kugira ngo kigere ku mahoro n'ubwiyunge gifite ubu ngubu. Avuga ko Perezida Museveni ariwe wagiye i Burundi akoresheje imodoka mu 2015 mu gihe abandi bose bari bataye i Burundi bavuga ko igihugu kirimo intambara. Rero akaba baje kugira ngo Perezida Museveni umusaza w'inararibonye mu karere abahe umugisha no kubagira inama mu gihugu. Mu gihe uwo yasimbuye nyakwigendera Petero Nkurunziza atakiriho wakabaye amugira inama. Ku ruhande rwe, Perezida Museveni yavuze ko ubumwe bw'ibihugu byombi bwavuye kera na mbere y'abakoloni, ubwo Abarundi benshi bazaga muri Uganda gushaka akazi kandi muri bo abenshi akaba barahisemo kwigumira muri Uganda. Museveni yongeyeho ko ubu ubwo mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano, igikurikira bakwiye kwibandaho cyane ari ukubaka iby'ubukungu bw'igihugu. Anavuga ko kugira ngo Uganda n'u Burundi bacuruze neza bakagombye gufashanya kubaka indi mihanda nk'inyura mu gihugu cya Tanzania. Avuga mu muhanda ukuva ahitwa Kikagati Isingiro muri Uganda ugaca Keisho muri Tanzania ukagira ahitwa Ikayanga, nundi uturuka ahitwa Mutukura ku mupaka wa Uganda na Tanzania ugaca Kayanga muri Tanzania ukagira Ingara. Perezida Museveni yanavuze ko igihugu cye cyiteguye gufatanya n'icyo Burundi mu bijyanye n'umutekano kandi ko gishoboye gufasha u Burundi kuvumbura ubukungu bw'icyo gihugu bwa peteroli bukiri mu butaka, dore ko Uganda nubwo itaratangira gucukura peteroli yayo yarangije gukora ibikenewe byose kugira ngo batangire kuyicukura kandi akabifite abahanga mu bya peteroli. Aniyemeza gufasha u Burundi kubashakira abashoramari bazafasha kuzamura ubutunzi bw'icyo gihugu. Ukurikije Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, ibicuruzwa bya Uganda byinjira mu Burundi bingana n'imiliyoni 59 z'amadolari y'Amanyamerika, hanyuma ibicuruzwa by'u Burundi byinjira muri Uganda akaba bingana n'imiliyoni 33 z'amadolari y'Amanyamerika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Mu Burundi kuri wa gatano inama nshingamateka y'izitegeko rigenga amafaranga leta izokoresha kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka gushika nk'icyo gihe mu mwaka w'2022. Ayo mafaranga arenga gato imiliyaridi 1,700,000,000 y'amarundi. Umushikiranganji w'ikigega cya leta yasiguye ko ibice 70% bizova mu makori n'amatagisi mu gihugu, ayandi akava mu mfashanyo mvamakungu. Igice kinini cyahariwe imigambi y'iterambere. Ito ni ito kuri inguru, tukumvirize umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonguru.
Amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu kiringo cy'umwaka uza uzotangurana no kwezi kw'indwi uno mwaka yari yongereye ko imiliyaridi zirenga 140. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitiano Ndihokubwayo yasiguriye abashingamateka y'amafaranga arenga gato imiliyaridi 1,700,000,000 leta izokoresha uwo mwaka azova n'ingene azokoreshwa.
Uburyo bwinshi bungana na miliyaridi 1,995,000,000 n'imiliyoni 500,000 z'amafaranga ya marundi buzokwegeranywa hagati mu gihugu biciye mu makori amatagisi n'ibindi mu gihe hanze hitezwe imiliyaridi 333 n'imiliyoni 900,000,000 mu mafaranga ya marundi. Muri ubwo buryo bwose imishahara y'abakozi bose ba leta itwara imiliyaridi 499,700,000,000 z'amafaranga ya marundi mu gihe amahera azoja mu migambi y'iterambere angana na miliyaridi 611,800,000. Muraya hafi igice akaba azova hanze mu basanzwe bafasha u Burundi. Integuro rero ihagaze ku cizere k'ubutunzi buziyongera muri uyu mwaka uza.
Abashingamateka bashikirije amakenga bafise mu bisata vy'uburimyi gutanga uburusho mu bagwiza tonga bazana imitahe mu Burundi, amabarabara n'ibiraro biguma bibomoka mu gihugu n'ibindi.
Twereke ko uburimyi n'ubworozi bugiye kuba isoko y'ubutunzi bw'igihugu. Turabe ukuntu igisata cy'ipampa cy'ubutama ashaka kuvuga ahambuka kojere ko ukuntu coba zasione ama intu ya senato zari kuri izi miliya kandi no mu mwaka zari izi miliya ariko mwavuze mutingo mazi gabanije kandi ngiye kwinjira indani urahura aya ma exoneratio angana na taso atankate miliya keni ibaza ko tuzakwakirira amahema kugira kandi ngiye kuri izi miliya
nabonye yuko kuri iyi bijetere igenewe kubunga bunga amabarabara hakuye ko 10 miliyari mu gihe kubona amabarabara n'ibiraro bigeramiwe cyangwa birabomagurika
ikindi giteye amakenga abaserukira abanyagihugu ni gisata cyo kwitaho amagara y'abantu agakarata ko kwivuriza ko abanyagihugu bato bato babarimye bita CAM carte d'assurance maladie kabura kagugwa amafaranga 3000 y'amarundi ku mwaka ubu kazogugwa 2025 kuri bamwe n'ibihumbi 100 ku bandi aha umushikiranganje w'ikigega ca leta aratangira inseguro
amagara y'abantu akabaye meza nabino navuga byo kufungura irahava bigacika amazi n'ibindi byose by'amabarabara twakora byo hava bicika amazi kuko amagara y'abantu zero capital abantu zero capital bimwe aha rero ikarte kamu tugiye kuraba twasanze muri uyu mwaka uheze n'ukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyeri y'imiliyari 20 ku kuvuza abantu biciye kuri kajya gakarata byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mekanisme zo finansa ziri efikasi ziramo ituma n'abatishoboye bavuzwa reka mbere ndetse n'abishoboye bafungwa
integuro y'amafaranga leta zo gukoresha ku mwaka uza w'2021 ushira w'2022 irimo igihengere cy'amafaranga arenga gato imiliyari 151 atazwi yazova umushikiranganje yemeje ko ikiza cy'umugera wa corona cugarije isi gishobora gutuma ibintu byonyuka bimwe mu byo leta yateguye ntibiranguke kubera kubura uburyo abashinga amateka bamaze guca hirya no hino iyo nteguro bahavuye bayemeza Pierre Claveny Kigali kubwijwe rya Amerika.
Uyu munsi abanyamurenge aho bari hose ku isi bagize imyirekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bukogwa kuri bo mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Twavuganye na Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe ry'abanyamurenge Amahoro Peace Association hano muri Amerika. Yari ahariko habera imyirekano mu gisagara cya Rochester muri leta ya New York. Aravuga icyo iyo myirekano ishaka gushikako.
Turimo gukora imyigaragambyo kwigaragambya kubera ubwicanyi bukomeje kubera ku bwoko bw'abanyamurenge muri Congo ubwicanyi bumaze imyaka irenga 4 bwirasira buno bwoko bw'abanyamurenge icyo dushaka ni uko rero abandi bantu bamenye ubwicanyi burimo kuba kuko ababizi ni twebwe twicirwa n'abandi bake ariko inahangaha mu mahanga ubwicanyi bukomeje kuba gukorerwa ku bantu ariko bigasa nk'aho birimo gukorerwa mu mwijima rero twizeye ko abantu benshi abanyamerika abandi bavamo no mu bindi bihugu batuye muri kino gihugu niba bamenye ubwicanyi burimo kubera ku banyamurenge barashobora nabo kwifatanya natwe kudufasha kugira ngo tubwamagane.
Ni ikihe kiriko gituma mutotezwa muri ubwo bwicanyi?
Ubwicanyi bw'abanyamurenge burimo gukorwa n'imigwi yishize hamwe yandi moko tubana bitwa abamayimayi ariko bava mu moko menshi atandukanye tubana nabo hariya muri Kivu ya Majefo ariko nanone hariho yindi mitwe iva mu bindi bihugu nko mu Burundi za Red Tabara za Forebu na FNL ariko nanone byose birimo kuba leta yacu ya Congo irimo kurebera ndetse n'imiryango mpuzamahanga nayo ikomeje kurebera ubwo bwicanyi bukomeje kuba impamvu barimo kutwica n'ibyo batubwira n'urwango banga ubwoko bw'abanyamurenge abakongomani tubana abo bihuze mu mitwe y'abamayimayi bavuga yuko tutari abakongomani guhuziye tudakwiye kuba muri Congo dukwiye kuja mu Rwanda niho iwacu batwita ko turi abatutsi kandi Congo ngo itagira abatutsi.
Muravuga kandi ko inteko zijejwe gucungira umutekano zishyiramwe ONU ziri ngaho inteko za leta ya Congo murazidogera ngo nta kintu kinini zifasha mu kububahiriza umutekano ku bwanyu mwibaza ko byo bahitumwa n'iki nikiye musaba izo nteko zabi za leta nizaone.
Mu byukuri ntabwo nzi impamvu batahagari kubwicanyi kuko n'ubundi niyo manda yabajanye hariya muri Congo bari n'ahantu mu minembwe ahantu hihuzuye abanyamurenge benshi sinzi impamvu badakora akazi kabo kuko niko kabajanye ko gucunga ibintu abantu n'amatungo yabo ibyo byose mu mwanya bari hariya ntacyo bakora ndatekereza ko ari ukubarananiwe cyangwa barimo bararebera gusa ntabwo barimo gukora inshingano zabo rero turashaka nabo kubyamagana kuko nimba bananiwe dukwiye nabo kubabwira ko bananiwe cyangwa se barimo kurebera abantu bicwa.
muri make mukurangiza muravuga kandi ko muri ko murarondera kumvirizwa muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ko mubisaba gute
kuri ubu ngubu aho bigeze Fidel turimo kwicwa hari imiryango yigenga imaze kubyita genocide rero kugira ngo byemezwe ko ari genocide bitegerezwa guca mu bihugu bimwe bikomakomeye bifite ijambo muri no miryango mpuzamahanga hamwe rero twotangirirana ahangaha muri Congress ya Amerika tugasaba yuko bumva urubanza rw'abanyamurenge bakumva ibimenyetso bigaragaza yuko ibyo turimo gukorerwa ari genocide barangiza bakagira ico bakora bagahindura amategeko kuko ntabwo Amerika igenda iri akuja gushigikira ubwicanyi urushingo ko bw'umuntu rero turashaka yuko ubwo rubanza Congress ya Amerika irutwemerera tukarujana muri Congress ya Amerika tukarutanga tukaruvuga hanyuma hakagira igihinduka kuko bidaciye muri Congress ya Amerika biragora cyane kugira ngo haga impinduka twandikiye oni si ubwa mbere si ubwa kabiri ariko ntacyo badusubiza rero iyi ni indi ntambwe yindi rero yo gusaba Amerika ko yumva runo rubanza nk'igihugu cihariye kandi gifite influence muri
yoni. Rafimie yari Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe Mahoro Peace Association, ishyirahamwe rya diaspora y'abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi, musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yafashe ingingo yo gusenya amazu arenga 200 y'abanyagihugu baba ahitwa Nyarure. Rero je buri kaneza ni Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye.
Arabikuyemo ngizenze saho ngiye guhumbira mu ishamba nsanga kati che barahejeje ntanama temwe wishwe nase ntakundi
one abede nago bizimana mu manyagihugu binyarure yasanze inzu yiwe hejeje guturirwa yanabamurwa mu gihe yari akubitiye mu tundi dukorwa
arabikuyemo ngizenze saho ngiye guhumbira mu ishamba nsanga kati che barahejeje ntanama temwe wishwe nase ntakundi mwaho muramwa areka mungu mita mojo humurambi leta ni umenya hutushira nicho tusaba nuko mwotu here taho tuwa kusi baga tutuliri maho mchirumbi mjangu baye huko njini kubke imani
kunzu zinangama jana bina minongi tanu uzimaze kutulirwa nukubomorwa harimo izaba nyagihugu bemeza kwa ho bariko baratuzu wa bahi guri ya mafaranga wakababa hafitia nidango mga hamwe na wakavu ukire bose basigura kwa tanicho boko ye juru ya baku isu wakashaya
tuwa hagura mafaranga tulafisa ni mhapuru zao ni baba yako batu tuhaba ni batu hereza mahera yasi tubabisi abantu bahari kwese turafisi mapo
bamwe na babo na nkuru w'umutumba nguja na nkuru w'umutumba yaradadaje ni batu hereza mahera yasi rero tubabisi
mu misanzwe ahantu kundi kwa harose yaramatongo yitwa yabene ari gise ku cyabene iyo kicyo kavahani tukaza tukabagurira twabaye nk'igitero kije twategwa mu gutenze wa karisizira abantu bagijyanye abantu beshi impoto zabo tarahiye mu nzu ibintu zyaboroye utya dupanya todi tutugube cyo turahira mu nzu hachi nkore nyinshi byo bintu rero mwotubariza hejuru ukuntu bimeza mbe turabarundi ambe turabanyamahanga tumenye ukuntu batwangaje nk'inzu tumenye aho twoje
ndababajwe n'abadame batari bahari muri uwo mwanya ngo dusohore ibintu bagasanga ibintu byahiriye mu nzu bamwe nabo bararaho mu mashuri ntibagiraho bicaye ntagira naho bashira abana usanga utwana ari nk'utuntu twimpuzi kandi twari mu gihugu cyo Burundi tuzire ko intambara yaheze byasaba muduserukire tumenye ko Burundi afise kwishira no kwizana mu gihugu cy'abapukiro kiwe
je ndatangazwa kuvana twubatse mu itongo ryacu ry'igisokuru natwebwe baje guhamura inzu no guturira bagatemagura uwatemagusohoka mu nzu baca bamukuza nayo inkoni turavuga ati ntibakora ibyo babona ni kizi turi mu matongo y'igisokuru ryacu ntitugwana tubutungane buzokora
musitanteri wa komine Mabayi yemeza ko yabomoje utuzu atagaciro dufise kandi bene two bari bihagiye itongo rya leta nikoze mudahabonye imana
ariko bubaka mitongo rya leta basanga bihagira babyitabo bomo ni gufata umwe akavuga ngo hari wabo ngo hari mu gisokuru abandi bakavuga ngo baba barahaguze abandi bakaza uko nyene bihinze mu kiza hama iyo tongo rya leta igice kinini leta igashaka kuzokirima byo ngibyo byo kwihagira itongo rya leta twe tubifata nk'ubugumutsi tubamenyeshe ko nubwo buzu bwose uko ari 27 harimo mu gushika nka 20 gusa bwari maze kwimukirwamo abantu ubundi bwari bucyubakwa ubuzu bw'ubutaho bw'ubwatsi boneka ko atari n'amazu meza cyo gushyira mu gisagara cya Nyarure dusanga twifuza yuko ko cyoba ikigwati kiterambere twifuza yuko abenegihugu boteka n'abakareka kwiyumvira muri iki gihe ko woza kunyaga amatongo ya leta.
Umukenyezi yatashimye kwivuga umwidondoro wiwe n'abavuga ko umugabo wiwe yakubiswe n'ubu akaba akindembe.
Umugabo yakohotewe muri ibyo bintu agakubitwa umutwe ukabudakora neza. Uwo mugabo nkabanye nsigaye ndamusiga kumbuga akaba nigenza kuronderera abantu. Nukuru umugabo nuwaho kumbuga nta kintu afashije nige niruka ndonderera ufwana. Yaragiye kwa muganga ho kwifaromasiyo umugabo nubwo yagiye ntago byagenze neza kubera umutwe hagumuha parangana. Abakoze ibyo nukuri posa bayuko badufasha none ko baduhohoteye bakadukomeretsa. Wumva hari amahoro dufise kandi mu mitwe tuguma duparangana. Ubona ajya huye kwiruka ku buzima bw'utwana twungana uko naka mu mugongo.
N'uyu mugabo waravyemeza
hari n'umubyeyi umwe bakobise indiravamo hari n'undi muhungu nawe nyine aho epe nyine batemye mu mutwe. Ibyo bintu rero mwotwariza igituma mbe turi abarundi kandi baza ko igihugu kimwe amahoro ko ibintu batugize bari kutukabisha. Mwepe rero igihe niki niki muzokutegura ibyanyu mupi munga ako nta namagize zibaho.
Musanteri wamabayi yasigura ariko ko atamuntu yigeza kubagurwa.
Hariho uwonzi yavuga ko yakubiswe bakamwaka umupanga bavuga yuko yaragomba gushwana afise umupanga bacabanza barawo mwaka kandi bene gihugu twara musubije umupanga wiwe ntabwo yakubiswe ko bari kumwaka umupanga. Hanyuma ico gihe imvura yari kigwa umudamu umwe yanyereye yikubita hasi ku giti yarakomeretse hagati y'amaguru. Bene gihugu bacabaza yuko arinda yoba yavuyeho mugabo yari yakomeretse ku bimba byirondoka kwa muganga bakaba bari kubamukurikirana.
Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka ushize leta ya Burundi maze kwigarurira amatongo afite uburinganire hafi bw'amahegitari y'amajana indwi nk'uko byemezwa n'ubushikiranganji bujeje uburimyi bukemanga ko buzokomeza kwigarurira amatongo yose ya leta abantu bari barihagiye. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Ihiganwa ry'umupira w'amaboko rya Basketball Africa League rizotangura ku munsi w'Imana wimirize Kigali mu Rwanda. Iyo higanwa rizohuza amakipe 12 akomeye kurusha ayandi muri iki gihe muri Afrika. Imbere y'uko iyo higanwa nye n'izina riba uyu munsi turaha ijambo umenyeshamakuru wacu w'inkino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinde.
Muri gahunda yacu yo kubagaragariza ishusho y'amakipe agiye guhatanira mu irushanwa rya Basketball Africa League rizabera i Kigali kuva ku cyumweru, tugiye noneho kuvuga ku ikipe ya Forces Armées Police yo muri Cameroon iherereye mu itsinda rya kabiri ndetse n'amakipe mu itsinda rya gatatu ariyo Zamalek yo mu Misiri, AS Douane yo muri Senegal, Ferroviario yo muri Mozambique na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Forces Armées Police cyangwa FAP mu magambo ahinnye ni ikipe y'igisirikare n'igipolisi cya Cameroon yashinzwe mu mwaka w'1972. Iyi kipe yambara imyenda y'amabara y'icyatsi kibisi n'umweru ikinira mu nyubako ya Palais Polyvalent Yaoundé. Yahawe amahirwe yo kwitabira amajonjoro yo gushaka itike yo gukina irushanwa rya bal nyuma y'uko ikipe ya Condor Basketball Club yari yaratwaye igikombe cya shampiyona muri Cameroon yanze kwitabira. Mu bakinnyi ba bene gihugu b'ikipe ya FAP bitezwe cyane harimo kapiteni wayo Ebaku Akumenzo na Cedric Sangwe. Hari kandi abakinnyi b'abanyamahanga bongewemo aribo umunyanigeri Aruna Abdoulaye n'abanyamerika babiri Marcus Thomas na Hezekiah Matthew. Zamalek Sporting Club ni ikipe y'ikigugu yo mu mujyi wa Cairo mu Misiri ikaba imaze gutwara ibikombe 12 bya shampiyona basketball muri icyo gihugu. Afrika Zamalek imaze imyaka 110 ibayeho ikinira mu nyubako yitiriwe Abdelrahman Fauzi yakira abantu 400 irangwa n'imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru. Zamalek izaserukana abakinnyi biganjemo abanyamisiri baziyongeraho abanyamahanga barimo abanyanigeria babiri Michael Fakwade na Elonu Chinemedu n'umunyakote d'Ivoire Suleiman Muluku Diabate. Tugeze ku ikipe ya AS Douane muri Senegal yashinzwe mu mwaka w'1980 mu mujyi wa Dakar. Bakunze kuyihimba akazina ka Gabelu bisobanuye abakoresha korobo kuri za gasutamo kuko ari ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya amahoro. Association Sportive de Douane yambara imyenda y'icyatsi kibisi umutuku n'umweru. Ubakinnyi zabishingiyeho harimo Chris Cockley umusore w'umunyamerika ufite uburebure bwa metero 2 na santimetero 3 agapima ibiro 104. Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique yatangijwe mu mwaka w'1924 ikaba imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona ya basketball muri Mozambique. Ferroviario yambara imyenda y'icyatsi kibisi n'umweru yakirira imikino yayo kuri Pavilão de Maxaquene ijyamo abantu 3,500. Abakinnyi yiteguye kuzifashisha bubakiye ku basore babiri bafite ubwenegihugu bwa Repubulika ya na Demokarasi ya Congo aribo Gracine Bakumanya na Mikika Bongo. Mugusozi gahunda yacu kwerekeje mu ikipe ya GSP Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria. Iterwa inkunga n'ikigo gikomeye gicuruza ibikomoka kuri peteroli gikomatanyije amoko 10 imikino itandukanye. Urugero ni ikipe y'umukino wo gusinywa ku magare ikinwamo na kabuhariwe Azedine Lagab, umugabo warusazanye ukunze gutitiza abo bahanganye mu masiganwa anyuranye hirya no hino muri Afurika harimo na Tour du Rwanda. Groupement Sportif des Pétroliers irabura amezi abiri gusa ngo yizihize yubire imyaka ijana imaze ibayeho. Mu bubiko bwayo harimo ibikombe 20 bya shampiyona. Ikipe irangwa n'amabara ya orange, umweru n'umukara ikinira ku kibuga cyo mu nyubako ya Asen Arsha yakira abantu 8,000. Mu bakinnyi b'ishingiro ikipe ya GSP izamanukana mu kibuga muri rushanwa rya Bar harimo kabuhariwe Adrian Mustafa wimazemo imyaka 13, tutibagiwe Jameson Morgan ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jutimo duteza matwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu.